Ubunaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kuri uyu wa kabiri aho twiheza ibibazo bimwe bimwe biranga ubuzima bwa minsi yose tugiye kuganira ku buryo busigaye bushigwa mu minsi mikuru y'ubugeni. Umuntu yiheje ibibazo by'uburyo canke ubukene buri mu Burundi ubugeni no kuvuga mariage ikabijanye no gusaba irembo gukwa ubugeni nyabwo ngo twikurura no kuja kuramutsa umugeni n'uburyo busigaye bushigwa muri iyo minsi mikuru. Bamwe bavuga ko bikenewe mu ntumbero yo kugumya akaranga n'imico y'u Burundi, abandi bakavuga ko ari ugusesagura amafaranga. Mwe mubibona mute iyo minsi mikuru yose ikwiye kugumaho n'uburyo bushigwamo muri iki gihe Burundi burimo? Akunzi bicwe rya Amerika rero nkuko bisanzwe turabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi. Umutumire wacu buno munsi umushinga nahe Michelange Nzoji Bwami aserukirishira hamwe tubiyage. Bamwe muri mwebwe mushobora kuba mumaze kumumenya mu nkino akoresha cyane cyane Bujumbura mu Burundi, ahategura inkino zijanye n'imico y'ikirundi mwishira hamwe rijejwe guhindura imibereho y'abantu ribicishije mu nkino arizo twita théâtre mu rurimi rw'Igifaransa. Eka twakira umutumire wacu hama dutangire ikiyago. Mushinga nahe Nzoji Bwami ndabaramukije.
Namahoro.
Muraho neza.
Yego turakomeye.
Ni byiza cyane. Kaze mu kiganiro muri sanga. Mushinga nahe Nzoji Bwami wotangura usigurira abatwumva cyane cyane abakiri bato aba jeune bariko baragerageza kubaka ingo zabo imanza zijanye n'ubugeni ico zisigura. Kuvuga gusaba irembo, gukwa ubugeni, gutwikurura no kuja kuramutsa umugeni. Izo manza zisigura iki muri kahise no mu karanga ko Burundi?
Mu bisanzwe izo manza zose zirafite ico zavuga. Izo zo gusaba irembo wabona umuhungu n'umukobwa bamaze gushimana, umuhungu aravuga ati none ababyeyi banje ko iwanyu batahazi bazobabona baserutse uwo munsi nyine atamuntu abwira abakubiti ijisho akavuga rero ati icyo uwo mugirwa rero wari kugira ngo abo bantu nibaze babonane ku munsi wo gusabana abageni batangure kwerekana ko bazinanye ko bemeranye gukundana, hama rero bazobasabana umugeni atari nk'abantu barabana nk'abarundi ngo barabana nk'abavandimwe. Cyo nico cyatuma rero bavuga ati abaze gusaba irembo babaze bamenyane. Hama rero gukwa naho urumva no munsi nyine wo kuvuga ati uhamagara abantu hanyuma ababanyi abaryango ambuli bukwe bombe yuko umukobwa wacu habonese abantu bamushimye bashimye n'urugo rwacu kugira ngo bamusabe izuba riva. Ejo ntihazagira ubaza umbega umukobwa wa naka yagiye abantu bose babimenye. Hama urubanza rw'ubugeni nabwo nk'uko bisanzwe nyene no gushyira ahabona kumugaragara abantu bakaja imbere y'amategeko y'igihugu. Ko kera bahora baja muri sentare baja muri etat civile ku ikomine hama bakaja muri ekleziya kugira ngo uhezagirwe n'Imana. Barero ibyo bimaze kuba urubanza rurabanye ne gubugeni abantu bakamugwagwa nyuma rero bakaza kushiraho izo gutwikurura. Gutwikurura mu mugenzo ya kera ubu byarahinzwe mbere ntabwo bigifite intumbero nk'iyo byarise kera. Uko kera gutwikurura umukobwa yabamaze nk'iyinga yose yaragiye kubaka hanyuma bakanazana ibimenyetso byemeza yuko basanze umukobwa kiri sugi mu nyuma bakaheza bakavuga ati reka rero tuze kumukura ku mwitwikiro kugira ngo tumuhe uburenganzira uko yoja kurima. Ibyo biheze akazogira igihe rero haracamo iminsi hama rero nyina w'umukobwa nawe akavuga ati reka nje kuraba iy'umwana yagiye kugira ngo ntazorinda byara ngo sange ntashobora kujayo. Akavuga ati ngende hakiri kare akashishira urwagwa nawe akagenda ati narinje kuraba abana aho muba ngende umwana abayeho. Munyuma rero naho hariho n'ibindi byaca bikurikira yuko umuhungu nawe n'umukobwa nabo baca bagenda kugira ngo umukobwa ajane umugabo wiwe wabo abantu babone nyine ko yashitse urugo afise ubusiga muherekezi wabo. Niyo migirwa cyane cyane yari mu migenzo y'ikirundi.
Yego. Mu Burundi rero muri imyaka itari mike iheze akaranga n'imico imwimwe bamwe bavuga ko isa nkaho ariyo igwiza ibibazo by'ubukene mu miryango. Bamwe bavuga ko dukwiye guhindura ibyiyumviro ku buryo bushigwa mu minsi mikuru y'urutavana ko nk'iyo usiguye, kuko bavuga bati amafaranga ni menshi cyane asaba iyo minsi mikuru yose. Abandi bati ibirori iyo minsi mikuru igize akaranga n'imico y'ikirundi dutegerezwa kwigira kugira ngo abana bazomenye iyo mico nk'iyo usiguye. Mwe mubibona mute?
Ega burya nuko gusa abantu tutaza turabona ibintu ngene byagiye birahindagurika bacunga no mu kibuno ngo ibyari magera byarageruye. Babona kera nk'iyo minsi mikuru yose ahanini ni wasanga umuntu atabintu byinshi cyane arinda gukoresha kuko wasanga ababanyi aramusabwiye ati gera ashaka kudoza gusabirembo wasanga atarise nk'itoke ababanyi nabo bagatarika ibindi bakamuzanira inzagwa agiye ajanye nk'inzagwa zitatu zine wasanga nk'iwe havuye gwagwa rumwe cyangwa zibiri izindi arababanyi bazimuterereye ko ibitoke byari bikiri byinshi amasaka ari menshi no kubugeni wasanga ari uko nyene hari n'urubanza rwagirwa n'ababanyi n'abaryango ko nk'umunsi wo munsi wo kugeni wo urabona iwabo w'umukobwa niwo w'umuhungu niwo bategura usanga baraterereje ugasanga arashitse jyewe ndabiraba nk'ubyo nagiye ndabona naruka washobora gusanga nk'umuntu yashoye kuronka nk'imibindi nka 60 abantu bamutereye hirya no hino iyo mibindi rero ugasanga yaterekeyemo abantu bakanywa atarinze kuvunika ariko tugezeyo tukagenda kuraba ubunya tukaraba uburyo abantu bakoresha uko ubukene bwaraje umuntu agishobora kuronka abantu bashobora kumuterera imindi 60 ari nk'abo mu gisagara nawe ntushobora kuronka abantu umwe wese maze kuzazanye ikazi usanga rero mwese acaraba ati none kwanaka banyoye gute neza gutumira abantu bangana iki naka yarafise abangana gute iki niho kigiye kutwica ubu nuko umwe wese ararira ku bandi akavuga ngo nanjye ntuza kugira nkanaka ibintu by'iwanje tuza kuryoha nk'uko byanaka byaryoshe yagiriye muri sare imeze uku nuku nawe ntuza kurondera ahantu bakira abantu 500 ugasanga rero ari kariyumvira ku mure yuko atanze ama invitation abantu bazomuha amahera mugabo nta kime kiba cemeza kwayo mahera bazoyamuha ubwo usanga rero atanguye kuyumvira ati reka mbe ndayarondera aho ndayakura hanyuma niba ntiranze yasubizaho nta na kime kimwemeza ko azoyamuterera ugasanga rero umuntu ariko avuga ngo ntuza kuronka isano imeze gutya mukobwa ntazonjishe mu ijisho ntegereza kurondera imodokari tuzodekora nka zine basigaye badekora n'imodokari z'ababyeyi data wanje basanga imodokari y'abageni imodokari y'abapare imodokari zibiri z'abeyi zose bagiye kuzidekora aravuga ati jyewe ntegerezwa kugira ubugeni mu nzu ifadika isesuka ni byinshi ni byinshi mbwabo byose ugasanga muntu ariko arabigira atarazi uburyo bw'iwiwe ariko araharura ku buryo bw'abandi mbere bamwe bakaza kujyana amadini muri banki abamunyi ugasanga rimwe nazo bananya kutunga n'uwo mugore mbere nigihe bivamo n'induru umugore akagira ati jyewe nagira n'ibyo ufise sinarinzi ko ari amadini uri kurarya narinzi yuko ayo masalo witonze ugahumbira ugasanga rero n'injyane ziravuye ku ngene bagize ubugeni bo babona ati tuko turagira ibintu biryoshye bizoryohera abaje kuraba urubanza rwacu mugabo umunyi bantu bamenye ko ingaruka izotuma bo nyene bajyana cyangwa akazi imibabaro akazi ubukene ariko hari ayo madeni umva rero mu bisanzwe rero abantu ntibakigereranya ibihe baraba ngo kuva kera byabigenda uku ariko rero byakuza kugenda
nk'uko wari ubize ibya kera kumbure bo bibaza ko bigenda uko wavuze nk'imibindi ishika nka 50 baronka muri iki gihe mu Burundi uko bisigaye bizwi kuri benshi iyo umuntu akuzaniye ubutumire kuvuga invitation mu bugeni bwiwe abenshi bavuga ko bura ko abagusabye intererano kurusha uko yipfuza ko wo kwitaba n'ubwo bugeni niko bimeze birajanye n'uko kuntu ko kwitega yuko abantu bazokuzaniye iyo mibindi 50 birajanye mwe mubibona gute
mu bisabwe naho nyine nabire ingorane uko ibyo byakera by'iyo mibindi abantu bose baba bazi iti nakagize ubugeni nzota ari kuguha uko yaragiriye akababwira ati jyewe mu kwezi nkuba ari nko mu kwezi kwa kabiri akabwira ati muranterekere gitoke mu kwezi k'umunani hariho umukobwa wanjye azorongorwa cyangwa hari umuhungu wanjye azorongora abantu bakaba bizi nk'amezi 6 imbere y'uko bizoha ariko urabona rero ubu umuntu avuga ati invitation kandi azitange hari n'abazitanga mu ntango z'ukwezi kw'indwi bazogira ubugeni mu k'umunani agaca yumvira ati ibyo aribyo byose ku mwisho w'ukwezi kw'indwi aho bose mpaye ama invitation bazoba bahembwe bazoba bampaye amahera mugabo ntazi neza yuko nabo bafite ingorane ubukene ubu buri hose bagatangura kuvuga ati nk'ubu ntanze ama invitation 500 akira ati n'ibiburiburi umuntu wese azoma nk'ibihumbi 10 agasanga kuyemeza ko ari amahera afise wumva rero ibyo ntawe bitandukaniye naho aba mbere bateguzi baterekesha igitoke nk'amezi 6 mbere ari n'ababivuga nk'ubu ugasanga azogira ubugeni mu k'12 abwiye abantu mu kwezi kwa mbere ati murajya munyibuka munterekere igitoke ukwezi k'12 umuntu akitegura amaze avuga ati kiriya gitoke kizohara n'ukwezi k'12 zojyana urwago kwa naka ariko rero abo nabo baha ama invitation bibagira yuko hari uwo ariko aravuga ati nteranye inzu y'abandi amezi 2 ntariha hariho ideni ndiko ndariha muri banki bankatana naya ku kwezi nawe ariko arayimuha yiyumvira ati ku mwisho azoba yampaye amafaranga agaca haruwe yabona ari ko aragereza urubanza ata amafaranga cyaratangura kubona naho racatangura kwinjira kuraba hagurana
yego
naho nyina yiga gurana avuga ati hari giye ku munsi w'urubanza harabadoza amabahasha
yego
ari amafaranga ku munsi w'urubanza wagera akarindira ko bazara amabahasha agasanga ari nk'uzanye bashirimo bibiri ari uzanye bashirimo bitatu ari uzanye bashirimo igihumbi kumva afise nk'amadeni ashika ku miliyoni cyangwa miliyoni miliyoni zibiri ugasanga abo bantu baje ku rubanza rwiwe bamukerere nk'amafaranga atarenga n'ibihumbi bya mirongo ibiri.
Ganiro muri sanga umuntu yiweje ibibazo by'uburyo canke ubukene buri mu Burundi ubugeni no kuvuga mariage ikabijanye no gusaba irembo gukwa ubugeni nyabwo ngo twikurura no kuja kuramutsa umugeni n'uburyo busigaye bushigwa muri iyo minsi mikuru bamwe bavuga ko bikenewe umuntu umbero yo kugumya akaranga n'imico y'u Burundi abandi bakavuga ko ari ugusesagura amafaranga iyo minsi mikuru yose ikwiye kugumaho n'uburyo bushigwamo muri iki gihe Burundi burimo mwe mubibona mute umutumire wacu buno musi umushinga nahe Michelange Nzojibwami haserukirishira hamwe tubiyage abanywanyi dufise kuri Facebook no kuri za WhatsApp ni benshi cyane gose bafise ico baterera nkuko mubizi iki kindi kiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya America reka dutangure duhe bamwe ijambo bagira ico bashikirije dufise ku murongo Nadia uratwumva
ego ndabumva
mwiriwe neza Nadia urakomeye Ego, Nadia shikiriza icyumviro cyanke ikibazo mu kiganiro muri sanga cyo munsi.
Ese ni cyumvi yego nayo. Kora ku nyine, ubundi Burundi bakenye ku Burundi gusa cyakenye ko hose bakenye. Nayo ko bo kwihikana akagira ibigereranye. Kubuye badashobora gusagira cyumvi y'umuryango. Ko ni bagira bijya byinshi byiza. Urashobora kwanza guhara ati mbega nitwaje amugo rwo tukubaka tugiye kugenza gute kuko nibagira mama Maria de nziza cyane imbere y'abantu kabisa mugabo kandi bashaka batuye nk'amadeni menshi
yego
ariko bajya mu mwene rero kunyishyura ya madeni bavumva kandi bategereje gukenera ibintu byinshi mu rugo kuko n'ubundi dovora bakagerageza kubina ntibatereka bure kandi ni yimedufate nuko ndabishuka kandi ibintu bigereranye batumvikanyemo kuko ndi nk'uwantu ubu yarazize cyane nicyo nashaka gushikiriza
ego nanjye none nakabazo no kubaza ukuremerwa cyanke presiyo y'abavyeyi cyanke y'abagenzi yabo bibana bo yifatamwe gute kuko kenshi hari gihe usanga ari batuma bakora ibyo bakora uko gushaka kugira ibintu byiza cyane kugira ukundi yabigize muri cyo gihe mwo byifatamo gute kuri wewe
oya mbenye ni hagati amwebwe babiri murumvikana hagati y'umuhungu n'umukobwa ati tuzobigenza gutya kugira bigende uko kugira bimere uko twobigira uko tukabigenza kuko abazere ni baza ko pozisiyo mwe mwamaze kumvikana
birumvikana urakoze cyane gose Nadia ereka twakire undi munywanyi ego twakire prudence turi kumwe Ego Prudence duzijwi udutelefone uri he Prudence
Yondi ndi butumbura
Ego Prudence ni tukumva neza ikibazo cyangwa icyumviro
Ego icyumviro nagomba gutanga nuko keshi na keshi mbona yuko nk'ibintu by'ubugeni gutanga beshi nk'umusore n'umwigeme bakeneye kuba kusanga keshi harije usanga bari mu madeni hanyuma rero ugacutanga uwo muhungu no mukobwa agiye mu madeni nyuma yaho bashigaye bafite ubuzima buri kandi bari bateguye yuko bubaho neza cyane yumvira nuko nk'umubyeyi iyo bareke bakitunganye hanyuma bagakoresha ibintu bisanzwe mu gihe baba babyumvikanye na cyane cyane isanzwe bijya hajyanye bagenda ngo gukwa kugira dote Maria tugasanga bitwaye uburyo bwishe oro bari gufata ayo mafaranga bakayakoresha mu bundi buzima mugabo sishatse kuvuga yuko boreka tugira ububanza ariko nuvuga yuko bukoresha amahera makenya hanyuma mugabo ntabafite icyiyumviro nka zijya invitation usanga barungika nibaza yuko zijya invitation ajya amahera babazanira oro yaho bazana nk'ibintu by'ibinyobwa bubaha ayo mahera akazobafasha mu kubaka urwo rugo rwabo
birumvikana
ariko ndetse kuri icyo kibazo cya mariyaje hariho n'ibindi byinshi usanga nka gasiyaji nko muri guverinema ugasanga bagira imanza nabo baragira imanza ugasanga harabayeho ubukene n'igihugu kiragizwe nk'ubukene
ni za manza z'urutavana ko twari ko turavuga ego urakoze cyane
ariko nari mfite nk'intererano cyangwa kuri icyo kintu usanga nko mareta agize nk'imanza ugasanga ngo tugomba twibuke ngo umunsi mukuru kwikukira ngo tugomba duserebe ngo Journée Mondiale y'iki
ego ariko Prudence ariko Prudence kumbure n'uwundi munsi mukuru urata Prudence uwo munsi mukuru uri kuravuga ujyanye n'iminsi leta ihimbaza iratandukanye dushaka kuvuga ku minsi mikuru y'imiryango cyane cyane ubukwe n'amafaranga bufata muri iki gihe sibyo urakoze cyane rwose mishinga nahe inzoji bwami kujyo Prudence yaravuze okay. Bijanye n'ababyeyi bashobora kuba nabo nyene bipfuza ku uko ibintu bigenda muri iyo minsi mikuru ababyeyi kenshi hari igihe usanga nabo nyene aribo bashaka ku uwo munsi mukuru ugenda neza kugira ngo berekane yuko basohoye kumbura umukobwa cyangwa umuhungu wabo n'iteka baba batewe kubona ibyo bintu bibaye kuri wowe ubona nabo nyine bafite uruhara mu kuremera abana babo kugira ibintu birengeye urugero
yego nabo nyine bafite mu ruhara izo ngorane z'ugusesagura ntiziba ku ruhande rw'abagiye kugira ubugeni bonyine birashobora no kuba no ku ruhande rw'ababyeyi kuko n'ababyeyi benshi abagiye biyumvira ati jyewe umwana wanje ntiyo maramara reka ndamuteye iteka nk'uko namwene naka yamuteye iteka ugasanga kumbure mu nkwano bamuzaniye nk'umuriyoni w'amafaranga mugabo ahagira yuko avuga ati nzoja gutwikurura umwana wanje ugasanga aguze nk'ibintu birengeye bibishe nk'ibihumbi amajana atanu ugasanga ayo amajana atanu nayo yari yakoresha kugira ngo agurire ibintu umwana azotwara cyangwa ugasanga biranarenze ayo bamuhaye umva muri icyo gihe nawe nyine bayigo ku ruhande rw'iwe ubugeni bw'umwana we burabaye mugabo hari igihe nawe nyine asigarana ingorane zikaba ku mpande zose ku mpande umuhungu akaba yaragize yarariye amadeni iwabo w'umukobwa akajya amadeni wasanga ni hahandi niho habaye ingorane umukobwa agiye iwabo agiye kubaganyira bamubwira ati noye ko ibi twabihereje ko umuhungu nawe yagira ngo araganyira ababyeyi we ati none we gashaka none wewe wubatse hataragira ko wubakana akazi kawe ugasanga rero ariko hatiragiranwa umwe ngo mwaciye muduhebane mwadufata mu mugongo naho kumbure basesaguye bose wumva ari izo ngorane yo ku babyeyi biriho ariwo uvuga ati jyewe umwana wanjye tuza kuboneka nk'uko wanaka yabonetse kandi kumbure uburyo afise butangana n'uburyo wanaka avuga ati ntiheza kugira igikemanyi 16 mbere cyangwa ugasanga umukobwa nawe nyine yaremereye ababyeyi jyewe mukuza kuntwikurura ntabonye ibiseke 16 nta maro yanjye namwibwe ugasanga rero ni zuguruzuguru hose bariko baragenda barondera ibyo basesagura hanyuma kandi hagiye n'umaze ronka nyine asubira ku kuntu ze kunganira ubundi kuko mu mpande zose baba baragiye basesagura
yego ariko hari n'igihe usanga ibyo biseke ari byugushariza gusa atanda kimwe kirimwo kumbure abandi bagasanga barabyifuje kandi atari ko byari bimeze muri ubu bundi bugeni babonye
rega n'ubundi wuze ubwenge aravuga ati jego dasize nzotondesha ibiseke mugabo ugasanga hariho hari kiro kimwe cy'umuceri hari yashize nk'itomati z'ibihumbi 200 mugabo n'abandi rero akubwira ati jewe ntegereza kumara ukwezi mfungura neza ibyo muzamwanzaniye ugasanga rero hari ababigira nyine byo kugira nyine banezereze amaso y'abantu n'ababigira by'ukuri ugasanga bikokoye kugira ngo ibyo biseke bigende birimo by'ukuri nyine ibintu abana bazorya ukwezi kose ko mu bisanzwe ariyo n'abahungu avuga ati wesha urabona rero ko kudufana tunari mfite na tujyanye iwanyu utababwiye ngo bamenye ingene bazifatamo ntuzuze ndabakorashya tunari mfite twose na tujyanye iwanyu nawe agacara aremera ababyeyi mukanda n'igisege kigaragara ejo tuzoba babi ugasanga rero hariho uvuga ngo amapresiyo ugasanga harimo ibintu byo birengeye kumbura uburyo bateza kuba bafite
nibyo Reka twakire abandi banywanyi turafise Elimani uratwumva?
Ego ndabumva.
Ego kaze mu kiganiro shikiriza cyumvira cyangwa ibazo?
Ego ni cyumvira mutamukize mutumire.
Ego arakumva.
Ama cyane mfite cyumviro kubitanye n'inkwano. Kubera mu bisanzwe inkwano ni iyo ihanze cyane imisore. Uzanga kera inkwano yafatwa nk'agashimwe umubyeyi kubera yararize neza. Mugabo uyu munsi tubona ko yahindutse yabaye nk'ikiguzi aho umuntu ashobora gusaba inkwano yegeze miliyoni zibiri atako yifashe ataburya afise. Kandi kenshi usanga ababyeyi hanini nizo ntambamyi kuko umuhungu n'umukobwa we yumvikaniye ababyeyi nibo baza hagati ati mutazanya ntibikunda. Kazitanga rero kubera umusore yaba yarakunze uwo mukobwa aracikubita ku mabuye kugira ngo aronke amafaranga ashobore kuyariha. Twagomba dusabe cyane cyane ababyeyi bareke kutubera intamba mimba abana biyumvikane ati muhira tujyane abivanye n'uburyo bafise ababyeyi ko batoba intamba mikumbure ngo basabe amahera arengeye cyane ku buryo usanga abana mu nyuma bagiye ku bana baca buri nyine babaho mu nyuma kubera bivanye n'amahera menshi umuhungu aba yaratanze. Ama harakakimvu na densi sana gomba wa mtumula gisa kabuze kwa kujani ni kitu mwano njene. Kwa mwano msango ni mwumbe kanuba hagati ya wavyei. Na gomba zeta hamwe anga wa shingama teka hamwe wa tuwa hinte ni mwano. Bagotu rangito ikafuga bati. Mwumbe kano ya anyo ni mwure enza hachanga ni muje musi ya hugira ngo. Bikuunde kwa nishwe kujamu kukurugero umwe. Mwumbe kuchote. Kukwa ule rungu msanga bazi imba. Kukwa ne bazi imba. Chomba kwa kibazo akabazo
nera anze ari urakoze cyane gose Elimani ubajije ibazo byiza cyane. Reka tuje kuri Jean Marie nawe nyine mbere yuko twishura ibazo byawe. Jean Marie turi kumwe ratwumva? Mwiriwe Jean Marie uduhamagaye urihe?
Nyine ndi muri zina muri commune Gihanga.
Ego kibazo
cyane inkwano. Bari bakwiye gukebura kuko na leta ikagira ahishikirije kubera urabona naba consumers harabaho ibintu byo gukoresha indenzarugero. Tukagomba gukubitira ugohe leta ikamenya yuko kujya mu Rwanda bavuga ati hari iminsi mikuru utarenza utukwama mu minsi mikuru bakamenya nabo nyine kugabanura. Abari hanze nibo baba bavuga ati ega urubanza ntirwamagwari urubanza urategurwa urubanza ukarukora mugabo urazi inkwano z'ubu urabona ko ari indenzarugero. Kandi gute usanga hari ibintu usanga ababyeyi bavuga ati kubera umwana wanjye yize tugira dutangaya kubera umwana wanjye agiye ndamukunda utangaya mugabo nzibuke yuko mu nyuma hashobora kuba ingorane mu rugo rugo bashinze ugasanga baragize ingorane mu kubaho. None rero ikintu twagomba kuvuga ni ikintu nuko nabo nyene n'ababyeyi bakwikwita agashyi bakagarukana agatima mpembero kugira abana ubwo rugo baba bashinze tube mu nyuma ntirubahenukire ko kubera baba basigaye basize urugo rwera bakibuka yuko uwo mwana ntibaba bagurishije gasi usugukirikanya si nk'aba baguze sitongo baba baguze n'urukundo baba baguze bakibuka yuko ubwo rugo babagiye gushinga ari umwana wabo kandi ari umuryango w'abaguye.
Urakoze cyane gose Jean Marie. Dufise abanywanyi benshi cyane bari ku murongo nabo nyine bifuza kugira icyo baterereye, ariko mbere yaho reka mushinga ntahenzoje ibwami yishure ibibazo bibiri bisa n'ibisa. Elimani na Jean Marie mushinga ntahenzoje ibwami babajije ibibazo bijanye n'inkwano. Uravye muri kahise inkwano zafatira kuki, ubu zifatiye kuki, ugereranyije isano ririhe canke ziratandukanye ubibona gute?
Umuntu araze byo mu minsi iheze mu myaka iheze akaraba n'ibyubu hari biratandukanye rwose. Uko kera umuntu yaravuga ati baranashobora no kuja habe bakavugana ati none mwe mubona mworonka ibintu bimeze gute bagaciriranira mugabo gukiranira kumeze twari ko turavuga ngo kurisha inka baraje inama b'imiryango ibiri bakaje hamwe bakavuga nati none bona mushobora kuvongera ngahaye mwakavuga ati je ndumva nashobora kuronka noronka imishumi y'ibiri y'ugwagwa ku icyo gihe bo bivuga barazivuga bindi imishumi y'ibiri y'ugwagwa ikaba ashobora kuronka ibihumbi bitatu. akavuga ati nuko mwana wa mama urazutsana ubira umuryango yuko mwashitse mu rugo byo bakunda kubivuga bakikora sabana irembo niho bavugana uburyo umusise bakabwumvikana ko umva hari ikintu cyo kumvikana nta muntu we yavuga ngo nzozera na ibyo nafise baba barabyumvikana ariko rero ikintu kiriho kiraza ubu ni uko nk'uko Jamali yabivuze ati basigaye bamenga bariko baragurisha kobwa wanjye lisanse agatanga guharura amafaranga yatanze amurihira mu ishuri agatanga gukora bati mbega ahembwa ngahe ati uwo mushahara ugiye kwimukira mu rundi mundi muryango ari jyewe watoza kunganira kuko ari jyewe narishye amashuri uwo mukobwa agacata avuga ati jyewe ntaronse miliyoni zitatu cyangwa zine cyangwa zibiri ntuzova ngaha kanabwira n'umukobwa ati uwo muhungu ariko arakurondera wibuke neza afata gukurira uro nabagiye utanye umushahara mu wundi muryango iyo uri ibi miliyoni zingano kurumva rero icyo kintu cyane cyane n'abadahayeimbo barajya mu kanwa wabo bakabazanya ati none ubona uzoronka iki hari nk'uwavuga ati jyewe inka ndazifise mbere nzo kuzanira zibiri uwo nyine akaba ari bavuga ati mfise inka zibiri cyangwa iyo bavuga ati jyewe nzozana inka nzane n'imibindi ngana uko y'urwagwa ubu rero umuntu agura itegeko ry'abazomuzanira agatuma umukobwa we kubigira uwo muhungu naho rero mbona hariho ubudasa uko biri ko birafata intumbero yo kugurisha ni uko atawuronka nyine ngena agura umuntu mugabo wotumengo uvuze ndiko ndiriha amashuri umwana wanjye namurihiye urumva uri kuragurisha aya mashuri yuvuga ati agiye kukiza undi muryango ateza kugumanga ukamenya kugira kuyihwabo kugira abanza basubize ibyo bamurihiye
yego eli mani wewe yateye akamo abavyeyi avuga ko bakwiye kwikubita agashi bakareka kuremera abana babo ariko yongeye anavuga ati mubona hakwiye kuba itegeko abashinga amateka bakwiye gutora itegeko rivuga ati n'aya mafaranga atarenza akwiye gukoreshwa mu bijyanye no guka umuntu ibyo mwowe mubivuga kwiki
rero mu bisanzwe simuka yuko rw'itegeko kuko nk'ubu nyine turahabye itunganijwe kuva ku ntwaro y'abagaza bagaza yavuze ati ndakuye intwaro mu gihugu ubu abantu bazotanga agashimwe aho abantu bavuga ati imbere y'uko bakura inkwano niho abantu batanga bike ati mugabo bazaniye agashimwe niho bibaye ibintu byinshi cyane ibibazo ko horinda ku itegeko ahubwo ababyeyi bo nyine ubwabo nibo bakwiye kumva ineza y'abana bakavuga ati abana bacu bagomba gushinga urugo umwe wese umuryango ukavuga ati jyewe reka nzane ibyo mfise nterere umukobwa wanjye iwabo w'umuhungu nawe akavuga ati natwe turabimwe dufata mu mugongo umuhungu wacu iyo miryango ikajyamwe ku buryo bonyine bafise bagaterera abana mugabo bakikuramwo umwe kwibwira ngo nakazunzaniraya uwundi nawe tibo kwa nsabyaya ataza kuzuzana ibi kuko naho boshyiraho itegeko harya abantu turabiramije nk'uko ubona bavuze ati intwaro zirahavuye akazi agashima ariko akazi biduga gusumba naho boshyiraho itegeko nubwo atabuza kuraba ibyo batanze kubera kumviza ibyo bavuganye woguma babigira nk'uko gusa akwiye kuvugwa mu mutwe w'abantu bakumva inyifato ariko bateza abana yuko ntibateze abana gusa bateza n'imiryango bakumvikana bo nyine ati urusi urubanza rwo kurondera gutungira ko ni urubanza rwo gushyigikira bakabishyira mu ijambo gushyigikira abana bakundanye kugira bajye kunga muzenya baze gushinga urwabo kuba ufashe umuntu gushinga urwiwe uramuterera mugabo ntusaba ngo nzanira imiryango rero yoza iriga gusanga umwe wese icyo afise bagahereza abana amabana nabo bakigaza nabo nyine kwikura mu mutwe kwiyumvira ngo intego za kugira nk'ibyo nakayagize umwe wese asaba kugira ibijyanye n'uburyo afise kandi urubanza nireka kuba ngo ni uko utagize nk'uko nakayagize
yego ndabunganiye kandi nk'iyo haje itegeko rizanana n'ibihano none imiryango yoza iritwarira ko umwe atarishe ibyo itegeko rivuga ni icyo kibazo
nta n'uwo kwitwara ibundi nta n'ubumenyi ibyo batanze buryo
ego mugara ku bijyanye habaye itegeko ni ukuvuga ko imiryango yohava iziritwarira iyindi ivuga ko itegeko bamwe batarikurikije nibyo babyiza reka twakire na Emmanuel tumuhe akanya kubaza ikibazo Emmanuel uratwumva ego Emmanuel duzi ijwi uduhamagaye uri he
ndi mu Burundi na hari ikibazo kimwe cyangwa bibiri narifite ngomba kubaza uwo mutumire
ego wihute
ego intuze mu byo yatubwiye yatubwiye yuko hariho nimba ari kuje guca ku muntu gusohora umwana kuza kumusohora haheze yinga yagiye yuko bari kugira ngo barabe yuko umwana akiri muzima kandi uwo mugenzi menga wari uhari baratwara ngo imikenke itacuye cyangwa imikenke itacuye iyo basanzwe yari akiri muzima cyangwa bisanye n'ufungo basanze meze
eh uduzijwe tukumve neza
nako mambaze unye umenga bisigaye bibera rimwe ku munsi wa mariage niho bajya gutwikura kandi ntakaramenya yuko uwo muntu ari muzima cyangwa yarageze ndetse nagomba kubaza domo
yego
boba ari uko babonye atagaciro babiha yuko atoba benshi basanga batakiri bazima ariko uwo munsi mukuru wa basa n'abawugirira ku
uwo munsi nyine yego urakoze cyane Emmanuel
hanyuma nago mamaze iyo basanze naho akari muzima hari icyo byahindura mu mibereho
y'imiryango yego telefone yawe ntimeze neza ariko nibaza ko ibibazo yabyumvise reka twongere dufate uwundi munywanyi asani turi kumwe asani shikiriza icyumviro cyangwa ikibazo umwanya muto cyane duse abanywanyi benshi bipfuza nabo nyine kuza ku murongo
icyumviro nagomba gushyikiriza ni uko umuntu uwo ari we wese agomba kugira ubugeni agomba kugira ubugeni ni uko atoye zirya zitwa amavigasi burya butumire yo kwibwira ko batumiye abantu ko baba baje kumushyigikira kujya ntiyumvire ko utumiye abantu ego mu migenzo ariko uratumira abantu no kwibwira ko bategereza kugushyigikira baragushyigikira ariko umutumiye umuntu ni wo kwibuka ko bwa mbere na mbere wowe umutumiye kugira aze kugufasha urubanza kugira alo
nibaza ko asani na telefone kamugoye ariko mushinga nta inzoji bwami Emmanuel yabajije kubijanye n'urya munsi wasiguye werekeye kuja kuraba umwana iyo amaze gushika mu rugo uwo munsi yavuga ati ubu unye usigaye ukogwa uwo munsi nyene canke bukeye bwaho none bisigura ko uwo munsi batakiwuhaye agaciro canke ni kwa kundi ko kugerageza kudasesagura amafaranga canke ubibona gute
mu bisanzwe nta n'isigiro bigifisi uko umuntu yatwikurura umuntu yamaze kubaka yamaze gushika mu rugo akavuga ati isigiro rya bifite ubwa mbere kuja kumutwikurura ko bari kumuha uburenganzira bw'uko ava mu mugeni agashaka gutangura kuja mu mirimo ya misi yose akarengire ko hagera icyo gihe iyo misi yose yahera umugeni atararenga irembo gasabwa kuguma muhira gushika iyo misi kenshi wasanga ari misi indwi gushika rero misi heze bakabona kujya kumutwikura ko bari nk'uburenganzira bwo kugira ngo naje ku mirimo ariko urabona ubunya umugeni uwo munsi nyine agize mariage bahe aho nyine habere mariage ubwo nyine mukanya ucubona bashitse ngo baje gutwikurura barahava gusa bakagenda gatonya hirya bagahindura impuzu bagaca bagaruka ngo baje kumutwikura umva batwikurura umuntu atarongowe aho kera gutwikura watwikura uwarongowe mbwawe urumva batwikura utarongowe numva nta nicyo bigifise bisigura uwo n'umuco w'ikirundi bamaze gutakara rwose hariho abantu bamwe bagihembera bavuga ati jyewe sishobora gutwikurura umunsi nyene kuko umukobwa nti ntararongorwa yagize mariya yagize urubanza mbwawe ntarashika mu rugo hanyuma rero ugasanga
ni ukwishakira ibirori rero umuco waratitutse ni ukwishakira kugira umunsi mukuru nta bindi
gusa mbwa nta muco ugihari kuko ntacyo ntarakimwe biba bisiguye ariko ugiye kwiraba rero usanga bijyanye n'iki bijyanye n'uko bimwe twavuga abantu bafise ubwoba bw'uburyo araraba ati jyewe ninamara kugenda nkazogaruka nk'ubu akavuga ati jyewe mbigitega ubugeni bwabereye Bujumbura mbanze ntahe nsubira inyuma nzongaruke nsubire mfate urugendo ngaruke Bujumbura kubatwikurura akaraba kumbura akabona ati jyewe nta buryo nzobafishe reka rero kuri ibi narondeye ndabicimo kubiri bimwe ndabigumize hafi hanyuma nibaheza bijya bariko bakora nanjye nce ngenda ngira ibyo iwanjye mugabo nsinzire kugaruka ibyo rero ni ukuvuga ni ingorane z'uburyo zatumye uwo muco uvaho rwose abantu baba ariko bariyorohereza ariko si umuco bariko bararangura aho gutwikurura hanyuma yavuze ati none kera ko muri iyo minsi basanze ukumbura umukobwa atakiri isugi byagenda gute bararungika ikimenyetso iwabo basanze ari sugi ariho ukuntu benshi bajyana nk'ikintu cyo bashashe uwo munsi w'ubugeni bagaca barunyika n'inzoga kumenyesha ababyeyi ati ni ukuri mwarakoze mwatuzaniye umukobwa akiri sugi basanze nawe atakiri sugi bararungika inzoga iwabo bagaca bashyiraho umukenke uciye uruhande rumwe icyo gihe rero barungitse inzoga iwabo barungitsemo bashyizeho umukenke uciye uruhande rumwe hariho ikintu ababyeyi baca bavuga ati aha rero baratwitwaye ko twabarungiye umukobwa tutabatwese ko tutareze atarakira isugi bararaba kuri za nkwano wa muhungu yatanga bakamusubizamo bakaraba icyo bamusubizamo gitonya kugira ngo bamuhoze bamusabe imbabazi urumva rero ko
Thomas, uratwumva?
Ndabumva.
Ego Thomas kaze mu kiganiro muri sanga shekiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Ahanini nagomba kuvuga ku bijyanye n'iby'inkwano. Yo navuga nti mu Burundi imugenzo wo gukwa cyangwa kuza gusohora umugeni cyangwa izindi manza zitandukanye ni manza zidakwiye guhebwa, ariko bakwiye kugabanya uburyo bukoreshwa. Kuko hari ahura nk'umuntu agiye gukwa ugahura amubwira ko kazotegezwa gutanga imiliyoni zingahe, bakibagira ko muri kazoza kwabo bana nabo bagiye kurushinga ejo bazoba bafite ibyo bakeneye mu muryango wabo. Rero byo navuga nti ibyo ni kosa ry'ababyeyi basigaye babona ko kugira abana ari nko kuronka umutahe wo kuzotera imbere cyangwa gutunga, ahubwo bari bakwiye gufata yuko umwana asohotse ejo, ahubwo bakwiye kumushyigikira kugira azotera imbere nawe muri kazoza. Ikindi nacyo nonegura n'abantu muri ino minsi basigaye baca bafatwa n'agashavu, bagaca bavuga bati reka turushinga uko nyine tukiriwe turavugana n'ababyeyi, ugahura bake mu nzira zinyuranye n'amategeko. Novuga nti ntibakwiye gutwagwa n'agashavu, ariko bakwiye ahubwo kwegera abo bashaka ko babana n'ababyeyi babo bakavugana uburyo bafise bakabukoresha uko nyine batiriwe barasesagura. Murakoze.
Urakoze Thomas. Reka twakire na Albin. Albin, uratwumva?
Yego ndabumva.
Yego, kibazo cyangwa icyumviro?
Nagomba kubaza umutumire. Nk'akarorero Bujumbura hari abantu bagira reception ahantu hazinze nk'akarorero natanga n'imiliyari itanu bakahakota nk'imiliyoni zitatu. Ariko umutumire agiye agahifana bajya abantu batanu b'imbere gusa. Nta kuntu bohanura bagapfuma bagenda ahantu hazimbutse mu buryo babatumire bose bawazanye intererano wagize nimbwabutashuko. Baba bashaka ko ibyo bimenyekane ko bagiriye reception ahantu hagiye rwose hakomeye cyangwa babikura ku kintu icyo nagomba adusigure.
Urakoze cyane rwose. Mishinga nawe inzoji bwami misore myinshi ihamagara iravuga ku byerekeye inkwano, kandi ni ikintu gisa n'ikirajishinga aba basore. Mbere yuko mwishyura ikibazo cyangwa intererano z'aba batumire bacu babiri Thomas na Albin, ikibazo nawe afise na kubaza kijyanye n'uburyo mubona inkwano yongana inkwano mu bisanzwe, nubwo wasiguye yuko bavyeyi bagomba kuja hamwe bakavyumvikana, ukuri wewe inkwano muri iki gihe Uburundi burimwo canke muri rusange inkwano yoba ari nkangahe?
Bisanzwe ico kibazo nta muntu umwe yovuga ngo inkwano yobaya canke yobaya. Nibyo twari ko turavuga yuko umuntu umwe wese niwe araba ku rugero rwiwe, iyo miryango ikaraba urugero igeze ko uburyo bafise ama bagashavuga ati twebwe ibyo twoshobora n'ibi, ahubwo icokorwa nuko cyane cyane iyo misore n'inkumi baba bagomba gushinga urugo rwabo, baba bakwiye kujya hamwe bakagira icyo twokwitabije kizasha, bakavuga ati ibintu dushoboye n'ibiki, bakicara ko kenshi usanga nk'ubu benshi barakiri mu mashuri, ariko icyo ntacyo bigira bagira baje hamwe ari babiri bakavuga ati ibitubigize uburyo tworonka n'ubu ikitukigize nticyoshoboka. Hamara bamara kubona ibyo bashoboye, umwe wese akagenda ku ruhande rw'iyo akabwira ababyeyi kwebwe n'umuhungu twize ibintu tubona twashobora gukora bimeze uko, icyo mubona ngo duterera muri ubu buryo ni kihe? Kuba umwe wese ku ruhande rw'iwe yaguye umuhungu iwabo n'umukobwa agaca baraba nabo nyine ibyo babyeyi babwira ati ikintu bakababwira ati ikintu gikenewe mugikuyemo ntacopfa, ibyo bikajya muri ubwo buryo mugabo nta muntu yavuga ngo inkwano yobaya, kuko hariho abantu baba bafise uburyo. Ega aho bifira ni uko abantu bashaka kwigana abandi, ko nk'ubu ufise uburyo niwo mubwira ngo giruko mugira ibintu bitonya kandi afise ibitonya uburyo mubwira ibintu binini, ariko rero ufise bito nawe niyo tuza kurimbira ngo najya ngire binini kandi ata buryo afise. Ni ikintu rero tubona ko abahungu n'abakobwa bo kwiga kuza baragira icyo bita bijetisation y'ububanza y'ubutenyayo y'ubugeni bwabo bimirije kujyamo ingene bagomba gushinga urugo rwabo, two byita bakagira nka projet de mariage, umugambi wa mariage. Kuko muri projet bashobora kuvuga ati amafaranga ninakoresha ya nina azovahi usana tazovu kavuga ati ubu buryo ntibikunda reka turabe ibikunda. aho nta washing nta ubuga no kuri ngo boshinga ngo inkwano yobaye
rewe
nk'ubu nk'umuntu atise imiliyadi 5 kuri konti wabwira ngo rwanda rw'umwana rwe ngo azotange umuriho ndashobora ati jewe mu miliyoni 5 miliyadi 5 dotanga mu miliyoni 500 rwanda rw'umwana rwe rugende neza
yego kubijanye none yabajije Alvin kubijanye no kujya kuntu abantu bagenda bagakotesha ahantu hazimbye cyane ariko ugasanga bahaye ibinyobwa abantu b'imbere gusa ibyo bintu sagahomera bunwa biraba kenshi
jewe ndamaze kujya mu manza nkazigira nk'izo nkamara amasaha 2 n'3 mbwabo nkava hatani kandi naronse bashoye guha abantu b'imbere gusa imena avuga kare umva we wari gihe avuga ati jewe ndiko nategura urubanza kugira ngo ruze rujyohe neza nukurugira kuri ya detante isari y'ibihumbi 600 uko natanze amavitasi y'500 agaharurira dafisi hamaka ndabwira ku munsi w'urubanza bya bintu yaharura akabibura agaca asanga afise nk'amakaziye 5 gusa cyangwa 4 yari yibaza yuko mube yaterereje hato azohava kwiza amakazi ya 200 akaza gusanga bisa amakazi ya 100 amakazi ya 4 cyangwa 5 urubanza rusigaje nk'iminsi 5 ngo rube wakati avuga ati birabasha bazaba baje kunywa bazaba baje kwishyigikira twasanga rya abantu bari muri sari zinze mugabo bamuhereje baje kumufasha urubanza bakagenda tani fanta abanyoyi
nivyo birashika birumvikana reka twakire na Jonas ratwumva
bo je ndicyumvira nehera ndabona yuko inkwano mu bisanzwe iratindiwe ariko nuko umuntu n'umukobwa muvyumvikana ko kuko nibo ubuzima bukurikira bugora kuko turabe rusanga hariho aba
Allo turakumva Jonas. Allo? Jonas biramugoye ku telefone reka twakire Donatien. Donatien uratwumva?
Ndabumva gose.
Yego Donatien uduhamagaye uri he?
Ndi bubanza muri commune Mpanda.
Yego bubanza muri amurakomeye.
Turashima vraiment nta kibazo.
Ni byiza cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Okay, nk'uko biri ikibazo cy'inkwano mu Burundi. Naho twemera ko ari imigenzo y'abakera gusa amase ya kera ntagiho mu rutaro muri ino minsi aho tugeze ababyeyi bari bakwiye kuba babyumvikana ko kakaba nk'agashimwe bashobora gutanga kuko nk'akarora nk'abantu bo mu madini kenshi turabona n'abakera ibintu by'inkwano byariho ariko uno munsi aho bikigeze rero ntibikwiriye kuba nk'ikiguzi ngo bakiriranire bavuge ngo uzompa yarizonye ndetse na kuriya kuko bimaze kugenda uko birafise ingorane nyinshi bishobora gutera mu rugo rw'abo bashakanye haba kuri bo cyangwa kuri kazoza k'umukuru k'imiryango yabo by'amamariyaje mariyaje ubu bakoresha uburyo bwinshi mbere je niyumvira ko batakiniyumvira icyo baba bari kuko kuryoherwa uno munsi ejo bukeza asubira gusegaho wimwe nabyo nyine numva si ibintu by'ubwenge ahubwo baba bakwiye nyine kugira mu buryo butoyi bushoboka bwabo mbere binakunda nk'abantu basenga bagatuma ko n'abapasitori bakabahezanira muhira akaboneka umuryango wabo gusa bakiriwe barasesagura kujya tubibona mu miduga n'amasaha zindi
urakoze cyane rwose turahakanya umushinga ntahenzoje ibwami agira icyo avuze ku byo bashikirije kuri icyo nyine avuze umushinga ntahenzoje ibwami ati kumbure aba mu madini bohamagara abapasitori bakabahezagiriraho nyine bagakoresha amafaranga make cyane muri ibi bihugu biteye imbere cyane kenshi kumbure kubera badafise imico iba tuvuga ibaboshe ibatuma bategereza kugira ibyo bintu nka 5 byose twasiguye biri mu mico y'ikirundi kenshi usanga ari umuhungu n'umukobwa n'abavyeyi babo kubugeni biraba mu bazungu cyane ivyo mubona ko kumbure nk'aba basore benshi bahamagaye bariko barashikiriza ukungene inkwano ari amafaranga menshi kandi ituma bacika intege mubona bizogira ahantu batangura kubaka ingo batarinze kugira n'ubugeni cyangwa n'ubukwe ugasanga baranabanye baragize urugo rutanaciye mu buryo bw'imico nk'uko babigira muri ibi bihugu
kuko abantu benshi bamaze kubicegera kuvaho bagaza bwiye ati inkwano ziravuye mu gihugu amakabwira abantu yuko umuntu afise ari kumwe n'umukobwa yabashi umuhungu n'umukobwa bashimanye bashobora kurondereza yabona byabo bakagenda kwambahezagira bakitahira hari abantu benshi nibo babigira iyo namaze kubona ubugeni butari buke usanga burimo abantu n'ababiri gusa usanga umuhungu n'umukobwa n'ibyabona byabo umwe wese yazanye nk'abantu 6 n'abantu 6 bakajya muri leta sivire bavuye muri leta sivire bagaca bagenda ku iparuwasi hamwe n'abandi bantu baramusagira ubugeni bavuye bagaca bigira mu kabare atari bya bindi rwa mbere ngo n'amasare bafashe bakagenda ahantu hari akabare kujya abantu bagenda mu kabare
bakicaraho bakazana inzoga bakanywa hama bakigira muri bakitahira yabari bamaze kuyitegereza uhoro boro zina za yuko abantu uko ikintu giyenda kirabagora niko baza barabona ingende baza barakivamwo bonyene naho umuntu atenda kudabwira ngo muze mugire ku muze mugiruko ejo maze kubona umuntu yagize ubugintu kaza bari karagenda ashaba abantu ngo besha 500 bonsumu abari kari arahicigwa uwo musore abiziye bahora bagendana cyabati he bimo yakora ngo watanguza za kudusama he kumbura bica bituma nawe yumvira ati mbere ashano ndengire nkabijya ama ntangure gusaba 5 abasore bagize ngo ratugenda nakugira ndongere ico ngaburira uzo mukobwa je ni baza yuko buhoro buhoro uko ibintu bigenda biragora niko abantu bagenda bararaba umuti ngorane atani kebo rinde kubaho hajya itegeko rya mbere ni umutwe w'umuntu umubari ati wewe ntubona izo nakabijya bushikinaka wewe nawe ushaka kuzombere nka kujya yendo bazaba yuko buhoro buhoro bizogenda biragabanuka ko n'ubu byaratanguye harabusanga imodoka hari zine zonyene kuri bari yacu ugasanga kumbure n'abagenzi biwe bamuherekeje bagaca bigira ahantu hasanzwe bakategura neza gusagasha bagatambara keza bagaca bimwe bakavuga ijambo kandi ubanda bagenda neza
nibyo urakoze cyane reka twakire abandi banywanyi tuko turaja ku musozo w'ikiganiro ariko turashafisa abanywanyi benshi bifuza kugice bashikirije ntubibutse yuko ariko baratwumviza tubibutse yuko muri ko muvize ikiganiro muri sanga hano ku radio ijwi rya Amerika reka twakire Regis ratwumva
ego nabumva
ego mu mwanya muto cyane Regis cyumvira cyanke ikibazo
je ikimbiyo nashikiriza nuko kuterekeye ibintu byo gukwa n'ibintu bya mariage mu Burundi mu gihugu cyacu ije sema wari umuco mwiza mugabo wo tugere wivanye n'ubukene buri mu bantu cyangwa bivanye n'ibindi umuntu arimo ubona yuko kabisa benshi ntibabe agaciro kandi ibyo tubitegwa n'ubukene nk'umuntu akarorero washobora kuba uri mu idini runaka bikaba bisabwa yuko utagize mariage bashobora kugushyira nk'inyuma y'urusengero for example ayandi madini nayo ugasanga nayo nyene ashingiye ku kintu cya mariage mugabo umuryango nawe ukaba utifite cyane kavana n'urugo warambiye nk'umugore icyo gihe urwo rugo rasha kuvuga ati ku bw'agateka badudukwera ni mariage ugasanga baraba urugo rwa ntagati bagize mariage meze gutya ugasanga bo bagize mariage kuko bari bafite uburyo bagize mariage igezweho y'amahera menshi ariko nawe nawe urakenye nta mahera wari ufite yo kugira mariage igezweho ugasanga bivanye n'ukuntu ukuntu ugenda uravuga ngo ntagize nka burya bugende bwa naka ntibizokunda
agasanga ikintu
nk'uko mutumvikana
urakoze cyane Regis yego reka twakire na
yego nawe murakoze
Dani
yego ndabumva
shikiriza icyumvise cyangwa ikibazo
murakoze kumva kanya afite nari ngomba kumbure ngisho shikirize ku byerekeye intwano hamwe no kugira ubugeni bisanzwe mu Burundi uretse ko uri usanga biri mu kajagari ugasanga muri ino ntara intwano basabaya mu yindi ntara nko nka za Cibitoke za Bujumbura za Makamba doho imbo ugasanga basaba ayarengeye ari mu Kirimiro ugacusanga rero yagoye kuvuga ati nta itegeko rihari rivuga neza ayo ayo umuntu yotanga kuko ushobora gusanga umengo n'inka bashobye ku isoko
eh ariko twavuze yuko abavyeyi bagomba kumvikana imiryango ikaja hamwe wowe ubibona gute
yego ico cyo bivuga n'ico cyo bakiza kuko boje hamwe kuko izimanza uraze gukwa ugacura abamariage ugashaka gutwije bita gutwikurura ugacura ico bita guca mu irembo ugacura ico bita kwerekana abana ni ibintu bitanu ibintu bitanu ugiye kuraba ne dusanga rwa mu miliyoni 10 miliyoni 10 utwaye nk'umuntu atize izina ni 10 urashaka kubaka akazu gatoya kaba yabaye ni hagati ya 5 na 10 gukora kwa kantu gatoya cyangwa umugambi w'umuntu yokora no niwumva utaze nk'izigo ni 10 zikagenda kunyene uwo muntu ugashitwara umuntu adakora ahubwo ayo mahera ariyo yokoresha kuwo mugambi sizibona byo bidakoresha teze imbere n'umuryango
koze cyane Dani
ego
urakoze cyane kose Dani reka duhakanyana n'uwundi munywanyi ku telefone tufise Luke nawe icyumviro n'ikibazo mu mwanya muto cyane amasegonda 30
ego murakoze cyane ku mpijambo kera ngomba kuvuga ku bireye n'ubugeni no gukwa itambere icyo tubana uko kenshi mu Burundi abantu bose bamwe bamusanga mu kugira izo manza bagomba kwishika ntaho bataragera ugasanga ko bana agomba gukoresha uburyo atanafise basanga ko mbura ubukene asanzwe afise bashaka ngo matane ngira ubanza kugwana aka kandi we azikwatishoboye nka naka arabyo yakoresheje ariko hari mu bisanzwe manza zirakenewe cyane kuko zirahuza imiryango kuko je nariyumviriye naho ubonye tuvuze ngo tubireke ko ari mugenzi w'abarundi twaca dufata imigenzo tukayikora kubera ubukene bwacu twozoyimara
birumvikana
tuhava dusanga yaho ari imigenzo y'igihugu ivyakuba mu gihugu byose byaravuye kubera ubukene bwacu ahubwo je nabikihushirwa cyane nuko muryango boraba ubwo bukene abazosanga bafite kenshi bakamenyera gukora cyane haba bakiteza imbere kuravye abasore benshi niyo hari kugironka n'ikibazo uretse n'izo manza nuko inkwano byo usanga ari ikibazo
akanya katubanye gato le kurakoze cyane akanya katubanye gato cyane reka dusozere ikiganiro mushinga nahenzo jibwami Mikaela akajambo kanyuma cyane gose kasozere ikiganiro muri ako kajambo kanyuma mubona umukenyezi yize n'ubutize botangwa inkwano zitandukanye hama udusozere ikiganiro akajambo kanyuma urakoze cyane
yego mu isanzwe utize uze n'utize niho tatwa zimwe guko n'ubujye n'abafite n'ibari bumwe n'ibiza n'ibari bimwe n'icyo gituma inkwano zikwiye kugira igiciro ngo umuntu azikire nibiwe navuga yuko ni kimwano batuza kuri abati cyofashiki abagira ngo bakizabo hama ingo zose uko ari zizi kajya hamwe zikaraba icyo zofasha mugabo ntibaze bariyutira kwiyumvira igiciro mugabo biyumvire uburyo bwo kubutanga bose mu miryango twari ibiri kugira ngo bunganire iyo miryango afise bwinshi bagatanga bwinshi
urakoze cyane
bagashyira bakadora ngo buke bwabo mugabo ibintu bikagenda neza n'ibibintu byo guhayanwa n'ibihiganwa
urakoze cyane rwose mushinga nahe nzoje ibwami abatwumva mwari muri kumwe na Oriane Itanga ishaka mu kiganiro muri isanga cyihweza uburyo bushigwa mu birori cyangwa iminsi mikuru imanza zijanye no kubaka urugo rushasha mwakoze cyane naho ubutaha mubanda nyumvise ibiganiro by'iragishwa rya Amerika
kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naniko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi eka n'inyifato ibereye mu matora
gitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
Es camino longe, es camino para Santo Tomé. Quem mostra pues caminho longe, es camino para Santo Tomé. Soldado, desinha terra de Cabo Verde. Soldado, desde a terra de Cabo Verde. Se vos escrevim, te esquecer, até dia e não voltar. Se vos esquecer, até dia que não voltar. Soldado, desse minha terra de Cabo Verde. Soldado, si vos scrivi, ta scrivi. Si vos che santas che se, tas che se poate dia chi non vota. Si vos scrivi, ta scrivi. Si vos che santas che se, tas che se poate dia chi non vota. Soldado, 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 desinha terra de Cabo Verde. Soldado, 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 desinha terra de Cabo Verde. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho pra Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho pra Santo Tomé. Soldado, 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 deixa a terra de Cabo Verde. Soldado, 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 desinha a terra de Cabo Verde.
Nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi eka n'inyifato ibereye mu matora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza